bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kanyarwanda mukayumvira ku mirongo migufi ya shortwaves no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu ganiro zino genekerezo rya 17 ukwezi kwa 8 muri 2018 hano muri studio. Muri kumwe na Jo Diane na hazwengiye kuremesha ikiganiro muri isanga cuno munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Intumwa z'umufasha muhuza matati y'abarundi ziri mu gihugu cy'u Burundi kwana n'abanyepolitiki batandukanye kugira ngo barabire hamwe ingene ibiganiro bihuza impande zose byosubira gutunganywa mu gihe leta ivuga ko ibiganiro nyezina vyaheze hasigaye ishirwaho ry'urupapuro rw'inzira. Hari abandi basanga ata biganiro byigeze biba muri isanga rino wa gatanu. Turaza guca irya nino ivyo biganiro abatumire twabatumiriye ni Madame Marie Louise Baricako, aramutswa umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Madame Louise, mwakoze kwitaba muri isanga ino munsi.
Mwakoze kuntumira.
Umwanya n'umwanya muraza gusangira ikiyago na Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu. Kuri kano kanya ntituriko turamutora kuri telefone yiwe, ariko yatwemereye ko tuza kubana nawe muri kino kiganiro. Twibaza ko atakiza guhinduka. Imbere yuko tuduga ku ijambo, mugenzi Ange Raymond Zimana i Bujumbura ariko arakurikirana ivyo biganiro, arabanza tubwire muri ivyo mubonana, arabanza tubwire muri mako ko biko biragenda. Raymond, amahoro ngahe i Bujumbura?
Mahoro Diane.
Abo ba je batumwe n'umuhuza w'abarundi matati yabo ahanini bariko baragaruka kuki bamaze guhura n'impande zahe?
Ubu nyene bariko bahura n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta rurongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa arongoye urunani Amizero y'abarundi n'abandi bari kumwe nk'abarongoye umugambwe MLC Rwenzangemero na Tawanya Frodebu. Mugabo mukanya turabonye ko batahinjira umugwi w'abandi banyamigambwe bari mu Burundi, na cyane cyane imigambwe yegereye ubutegetsi. Ariko aho bahije kubonana n'umuhuza bamusanze ku biro byiwe, imbere yaho naho bari babonanye n'umugambwe CNDD FDD wari urongo wari waserukiwe n'umushingamateka Joseph Ntakarutimana. Muri abo bose imbere y'umugambwe CNDD FDD naho bari babonanye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, tukavuga nk'userukira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Bubiligi, igihugu cy'u Hollande, hamwe n'igihugu n'ubumwe bwa Burayi. Muga muri abo bose abo tumaze kuvugana abavuganye n'abamenyeshamakuru n'umugambwe w'ubutegetsi CNDD FDD, uyu mugambwe nawe watubwiye yuko ata vyinshi bavuganye atari uko bababwira gutegurira hamwe ibiganiro bizokurikira, hanyuma bakabatumira. Joseph Ntakarutimana yaserukiye CNDD FDD rero yemeje ko hamwe bo batumira boca bitaba ivyo biganiro kuko nabo nyene ngo bashigikiye amahoro mu Burundi. Mugabo akemeza ko banezerejwe no kubona ngo imigambwe imaze kuja hamwe bikaba yarashyize mbere no ku rupapuro rw'inzira y'amatora ya 2020. Ibyo navyo ngo bikaba byabereye hariya mu ntara ya Kayanza, kandi ko biboneye ko ibivugwa byinshi ku Burundi ngo atarize ngo kuko babona ko hatekanye hano mu gihugu cy'u Burundi.
None gahema usivye uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, wumva ko ubuvuze yuko uzo kwitabira ivyo biganiro bisubiye guhamagazwa, hari abandi bakubwiye muri makico bo baba bavuganye na nabo batumene muhuza?
ubu nyene turindiriye yuko abarongowe na agatogwa mushinga amateka ari mu runani rw'amezero y'abarundi atavuga rimwe n'ubutegetsi ko basohoka kugira batuyagire bagire bicyo batubwiye kuri ivyo bavuganye numu n'uyo mugwe w'abahuza hanyuma twabonye na president banunganya ko ajije kwinjira nibaza ko ari we aza kwiga ubwa nyuma kuko ku rutonde habamenyesheje yuko baza kwakira n'umukuru w'igihugu umwe yahoze ari umukuru w'igihugu mu Burundi none doje kubona Sylvestre ntibanunganya twibaza ko ari we acaya kwiga abo bose ngira baraza kudushikira kubyo bavuganye ariko ico ejo twari twavuganye n'ikegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo wewe yavuga yuko ibiganiro bisa n'ibyaheze hasigaye urupapuro rw'inzira ibyo kwitaba rero ibiganiro nibaza ko atacu yabivuze ko nimba leta niyo bayibwira bati tuvugane ngo urupapuro rw'inzira cyanke kuko n'uyu mugambwe CNDD ntatubwiye ibyo bazovugana ko muri izo biganiro bikurikira nibaza ko bizovana n'ibyo bazoshira ku rutonde rw'ibiganiro ari byo bizotuma na leta tumenya tuti ihagaze ngaha cyanke ihagaze ngaha ariko ejo ku mugoroba twaramenye yuko izo ntumwa zakiriwe n'umushikiranganje imigenderanire hamwe n'ubintwaro yo hagati mu gihugu
imbere yuko ndakurekura kugira ngo ubandanye uja guraba uko biko biragenda gahemo hari itsango ntabanduka bariko baratanga y'ivyo biganiro byari bishobora gusubira gutangura
oya mu mugambwe CNDD twavuganye batubwiye ko atasango bavuga ko ari ibiganiro bizokurikira naho hariho inkuru zivugwa yuko ivyo biganiro bishobora kuba mu ntango z'ukwezi kw'icyenda
urakoze cyane gose Raymond Zimana tukuriko wandanye ukurikiranire hagufi ayo makuru atandukanye aza kuva muri iyo mibonano yabaje batumwe n'umuhuza Matati y'Abarundi ahi Bujumbura hama turaza kongera makuru yacu yo hanyuma wakoze cyane
urakoze
ego honorable Jean de Dieu Mutabazi nawe arageze ku murongo wa telefone na nababwiye ko nawe tuza kuba turi kumwe Jean de Dieu Mutabazi akaba aramutswa umugambwe radebu makoze kuyitaba ikiganiro muri sanga cuno musi Mutabazi
nagiye wenda bakengurukiye ko mwashoboye kumpa umurongo
Komuza gusanga ijambo nkuko nari nabibabwiye na Madame Marie Louise Baricako aramutswa umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi muhane mwiriwe yari yamaze gushika ku murongo we w'imbere yanyu
Madame Louise Baricako ndabaramukije
ndabaramukije
nanje nuko rero tuduge ku ijambo duhereye kuri Jean de Dieu Mutabazi mwabonanye nabo baje baserukira umuhuza Matati y'Abarundi canke murindire guhava mubonana mwanyu uri imbere
igihe bari badutumye ko twagira ngo ni kumwe bihora bigenda ngo dushikire hamwe twese mugabo twasanze abo muri leta no kuvuga mu bushikiranganze b'intore hagati atariho bari dusanga abo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD atariho bari ubu naho twabonye yuko bari kumwe n'abandi batashoboye kuza hari mu Kayanza no kuvuga abantu bo mu mizero ba MRC Parena Paris n'abanyamwete hamwe n'abandi nabo mwaje kuvuga nkumbure nibo bari kumwe bariko baraganira twebwe rero tukaba uko tubibona bari kumwe n'abantu batashoboye gusinya batashoboye gusinya rwa rupapuro rw'inzira tukabona yuko ata kintu cyo tuma tubarorera nibashobora kuronka uwundi mwanya wo kutubwira barashobora kudotubwira kubera uko bari babiteguye siko byagenze
muri make ntimurashikirwa canke muhava mushikirwa
twebwe twasanze yuko tudashobora kurorera tutazi aho bahereza ibyo biganiro kubera iyo programme bariko barakurikiza ntawe twe twigeze kumenya ariko bituma kubera dusanze tutari mu tutari mu hoteli turaramwo turi hafi bamwe turi hafi y'imuhira twasanze yuko dushobora no kujya kuba turarangura iyindi mirimo hanyuma rero niyabona ari ngombwa bagaheza bakaduhamagara kubera twebwe icyo dushyira imbere ni uko kugira ngo dushobore kuronka ikintu duhuriza ko ijana ku ijana ni ukuvuga inanimite biragoye rwose kubera ibi urupapuro rw'inzira twasinye mu Kayanza hari hafi twari kumwe n'imigambwe myinshi irenga 20 hama urwo rupapuro rw'inzira ibirimo ni ibyo ibikuru bikuru hafi 90 na bitanu ku ijana nibyo twakumvikanye inguru doto mu gisagara cy'Arusha i Tanzania kandi tukaba tubona yuko n'ibitari bike twagiye turabivugana hakaba n'ibyagiye muri ribwizwa shingiro ryatowe ku bice 73 turabona yuko umugambi wa demokarasi ubandanya nibaheza bakabona ko bikenewe baraza kuduhamagara.
Hanyuma ga Jean de Dieu Mutabazi, kuri mwebwe izo ntumwa murumvise ahanini yuko baravuga bati turashaka yuko ibiganiro bisubira bikavyuka byari byarahagaritse nibutse mu kwezi ngira ngo kwa 11 mu kwezi kwa 12 muri 2017 mwumva ukubona baje ngaho bati turashaka yuko bisubira kuba bakaba ariko barabonana n'impande zitandukanye biha icizere nyabaki canke ari ubutumwa mukura mu nyabaki.
Ikintu twebwe kitunezera kubera twebwe tubaca mu bintu by'ibiganiro ngaha mu Burundi, muribuka neza yuko nk'ibiganiro by'Arusha byamaze imyaka 4, ibiganiro mu nyuma yo kugandagura nyakwigendera de Melchior twaganiriye muri za Kigowe na Kajaga. Ubu rero uyu munsi ngaha mu Burundi ukuganira ukwicara hamwe wabaye umugenzo ugutwara neza mu bya politiki. Mugabo izi ni bishobora gusigura yuko bica bijyana n'ibintu byo kugabangana ibibanza bimwe bamwe bakunda kwita amagaburanyama. Igikuru uyu munsi nuko abarundi n'ahatari hari ibintu batumvikana ko bavuga ati twitaranye. Icyatumye twitarana kandi cyabyaye ikintu cyiza ni uko twashoboye nk'ubu kuronka ibwirizwa shingiro byisunga ibyiza shingiro rya kera ryo mu 2005 bikongera kandi rikisunga amasezerano y'Arusha. Icyo nicyo gikomeye. Hama ikindi nacyo twifuza ni uko amatora yo mu 2022 yogenda neza kuko amatora yo mu 2005
yagiye kumera nka
61, 65, 93 no mu 2015.
Turaza kugaruka kuri ibyo ngene mwifuza, ariko tubanze twibande gato kuri urwo rugendo rw'abatumwe na Benjamin Mukapa kugira ngo bashobore kubonana n'impande zitandukanye. Marie Louise Baricakaho muri mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, uru rugendo rw'aba bantu rubahaye ubutumwa bwa gute mu rwakiriye gute
urugendo rw'aba bantu? Jewe burantera ikibazo. Ikibazo runtera ni ukumenya byari umuhuza azoheza kubaza bamwe n'abandi kugira ngo bashobore kwicarana bavugane by'ukuri umuti wo gutorera ikibazo cy'u Burundi. Uwo muhuza aba bamushyiraho hari ikibazo cyari kihari. Yarabajije hirya no hino, arabaza bamwe n'abandi rimwe, kabiri, gatatu, gushika n'ubu arageraho yumva neza ikibazo kihari icyo ari cyo. Arageraho avuga ati mbona ibiganiro byo bahagarara ku bintu 8. Muri ibyo rero harimo n'icyiyumviro cyo kubwira bati ntibakore ku ibwiriza shingiro, ntibakore ku mategeko asanzwe ari mu Burundi, ntibakore ku masezerano y'Arusha gushika ibiganiro bihere. Ibyo bintu rero je nkuvumenga byaratamanganye, ariko barambarira amatora muri 2020 akaba ari byaje kuvuga ngo ku rupapuro rw'inzira gatangira mbega none by'ukuri uwo muntu ariko arondera gutunganiriza abarundi, kuzuriza abarundi cyangwa ariko araherekeza ufite igikenya? Niho rero jewe mfise amakenga ndabibona neza iyo
bica. Hanyuma nko ku ruhande rwa leta, ejo ucegera cambe cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo yaravuze yuko kubwa ibiganiro byaheza aho gonyabo na mu abigwa n'amatati barabingene hashirwa mu ngiro rupapuro rw'inzira. Mwebwe muravuga iki kuri amajambo? Murabona ko ari intambwe yatewe canke
ayo majambo jembo nari ari amajambo y'umuntu wa wundi avuga sinye nibugita n'uwifashe ikirindi ko mfise ubutegetsi, ko mfise ingufu, ko ari jewe mfise uburyo ndabikora uko ndabishaka. Ntaraze abandi icyo biyumvira n'icyo bifuza. Ingorane naho ihagaze niyo yatumye Burundi bugera aho bugeze uno munsi. Abariko barategeka uno munsi bakora uko bashaka, bagira ibyo bashaka, bajya mu biganiro babishatse, babisiba, bavugana uyu munsi cyangwa bavugana uyu munsi. Nukuvuga rero ko by'ukuri ntawe turashika, kandi simbona ko ari cyo tuvuga gise ngo ibiganiro byaraheze ubasigaye ko twumvikana ku rupapuro rw'inzira ntibishobora kuhera bitabaye. None ko byaheze mbega byaheze gute? Abaganiriye basezeranye iki? narinkeneye kukimenya kugira ngo numve aho nokaza kugira ngo nyumvire nti ego menye barumvikanye kandi bagiye kubishira mu ngiro bituma Burundi buronka ya mahoro arama bituma Burundi busura kuri yanzira yo guteza imbere Burundi n'abarundi ibyo rero bisa nuko menga bibiri mu byo bavugana uno munsi byo bavugana ni ukutokira amatora kugira ngo ushaka kuguma ku butegetsi abugumeko atakimubuza barya bari batarimwo batariho bari nibagumiyo bari sinibaza niko hari umuntu no munsi afite umutima wo kwiyumvira ati mbega n'abarundi tubagira gute abarundi tukabashyira hamwe gute tubumvikanisha gute twosubiza hamwe abarundi gute icyo rero nikiriko kiraza kandi sinibaza ko tuzoza muri ibi biganiro numva biri kubivuga n'iby'urupapuro rw'inzira
ego ku ruhande rwa Radio Bujan de Dieu Mutabazi mwebwe murahagaze he ku vyerekeye ivyo biganiro n'ibiganiro mubona ko byarangiye nk'uko icega cyambere cy'umukuru w'igihugu yabivuze canke haracariho ivyo gukora imbere yo gushira mu ngiro ubwo rupapuro rw'inzira
oya sindi yuko ari ukutumvikana ikintu cyangwa ikinyarwanda sindi ko kurangira ari ukuvuga ushaka kuvuga ko ibiganiro byahagaze oya urazi neza yuko hagati y'ibiganiro bibiri hagati y'ibiganiro twagiye turakora turakora munuze ibujumbura ibiganiro twakoze ikampara ibiganiro twakoze Arusha hagiye haracamo umwanya n'ibiganiro bya kera imbere ko dushaka ku masezerano y'Arusha haracamo umwanya yewe rero kubwanje kujya navuze ibiganiro ni ingendo nziza mu byerekeye intwaro nziza mu bya politiki kandi Nuzo Marie Louise arazi neza yuko ibigira inama bigira Imana nagukoresha ingimba uyu munsi nkuko arabizi neza nimba atari yaje cyangwa inshuti ziwe narigeze kuzibona muri iyi minsi yahera baragize imanza ari abo bose bari ngaha famiye yiwe nyinshi iri ngaha nta muntu n'umwe bakomakoma nta n'ikintu na kimwe gishobora kuba kimutuma nuze ari hariya ashatse n'uyu munsi arashobora kuza agatembera mu Burundi hariyo amahoro n'umutekano ikintu nacyo cya kabiri twese gusoma amategeko tubazi gusoma amasezerano y'Arusha tubazi gusoma twarasomye ibyiza shingiro byahura mu 2005 n'ibi byiza shingiro by'uburi tugenga umutima n'umwe umutima w'Arusha warubahirijwe ariko bituma rero twese tubona ati atari ibintu bike tutumvikana ibindi birashobora gutuma umunyepolitike abandanya akora umurimo wiwe wa politike ibyo abona yuko yifuza kuzohindura akageza agasaba imvugu zikwiye abene igihugu bakazimuha agaheza akabihindura najyewe tuko turavugana ubu ibyiza shingiro biheruka gutorwa itariki 17 z'ukwa gatanu bakaza bakarishyira ko umukono itariki ndwi z'ukwezi kwa gatandatu tukuvuga ngo ingingo zose zigize ngo ziranyura hari izitanyura mugabo mugihe bimaze gutorwa n'abene igihugu ku bice 73 ndemera yuko ari byo bigenga Uburundi ndemera ko ari byo bizongenga
Mutabazi, ntahe Mutabazi turabigaruka ko muraza kutubwira kuko hari hakabazo na bajije gatomoye twashaka inyishu itomoye kuvyerekeye akazoza k'ivyo biganiro ku mpande zitandukanye bamwe bati ntituraganira abandi bati twaraganiriye hama bahuza nabo abaserukira bahuza bari ngaho kugira ngo barabingene ivyo biganiro bitariko biranavugwa ko rumwe vyosubira gutangura ariko imbere ko tubandanya tukire abashaka kubaza ibibazo bitandukanye hariho nka Thierry ku murongo wa telefone Thierry Kaze
mugarorera akantu no kugira gutagato wovemera
ego Thierry bangira gatonya Mutabazi arafite
turavuga navuze ku biganiro bidahagaze kubera n'ubu abari ko baratwumviriza n'abari ku murongo uyu munsi hariho ibiganiro biriko birabera ibitumbura bishobora no kubandanya neza
nagira n'imibonano Mutabazi n'ibiganiro barimo canke ni kubonana n'imirwi mwimwe
none icyo kugira ngo twumvikane mbona imibonano n'imiguruki mbona byose byo ndabikiriganye
reka ntacyo twakire Thierry ku murongo wa telefone Thierry Kaze ku ijwi ry'Amerika
Ego amahoro neza
ya amahoro dikibazo canke nirirano kubatumire bacu twase Marie Louise baricakora mu tumuhari w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi na Jean de Dieu Mutabazi arongoye mugambwe Radebu turi mu vy'ibiganiro vy'abarundi duga kwijambo
Ego yane cyane ngoma mu gice cy'amere iyo tuvuze ibintu by'ibiganiro abarundi turashingora nimwe niyuko umwe wese tarondera kudadaza ukabona yuko umengana n'umwe ashaka kurekura ugasanga na by'ibiganiro niyo bibaye nta cyo bipfuye bivuye je gituma rero je ndira ni ugiye kuraba bano bahuze banavuye hanze wanashaka kuza kwabona nko kuza kuhetekereza ibyo abarundi bakoze mugabo je ntambwe ya mbere mbona yuko ari y'abarundi kuko uko umunyamahanga tuza kubahuza abo nyine batabishatse yuko bumvikana hagati yabo ntanambwe tuzafatishitse ko hanyuma je hari ikintu kimbabaza iyo numvise abo bantu bariko barabwirana amajambo wumva ko mengana amajambo yo hejuru aremereye ariko baheze ugasanga bahuriye ahantu hamwe ariko barasangira agacupa nubwo ashizanga umunyagihugu yabumvirije yumvirije vya bintu nyene bakariraniye agacavuga ati aba bantu nyene tumva ko mengana abanzi ugashe usanga rero abanyagihugu nabo hasi baca bagomba kumera gute nyene kubera bumva abantu ko bariko baritwara je navuga nti aba bantu ntibamenye yuko inyifato bagira imbere y'abanyagihugu niyo abanyagihugu baheze bagafata rero batubera akarorero bareke kuvuga bati turadadaje dufashe ibi n'ibi no rero mbona yuko umenga abo nyine abanyepolitiki baramutse bavuga bati tugiye mu biganiro ntibavane badatoye inyishu ndibuka umuhishe vundira ariko arafata abari bagiye arusha abahimiriza ngo mutumvikanye ndimudakuva mu bwacu usanga twebwe abariko baraza twita ngo nabahuza nta kintu zigera bishikako ibibere Tanzania ntacyo zigera bishikako je navuga nka Barundi turashite abashinga nawe baburiye kandi bindira muntu twicara bari bonyine batufashe ama banyamahanga baze kuza bahetagira ibyo twakoze murakoze Diane
murakoze ubwire umunsi mwiza Thierry Madame Louise baricako murumvise amajambo ya Thierry cyo kimwe na Jean de Dieu sinzi ko musico mu yavuga ko ariko hambavuye ayo majambo ndafite nakandi kabazo mbaza muriteguye ejo kuja mu biganiro niba abahuza bumvikana ati itariki umuhuza yumvikana ati twavuganye n'imigwi itandukanye iri mu gihugu cy'u Burundi twumvikanye kuri no tariki Madame Louise baricako
Diane ndemera cyane ko atanzira nimwe yo kuzuriza abantu batase atari ibiganiro ndabizi kandi ni ibintu twumva twese nabo turi kumwe bose nabo tugenda na bose icyo barakizi hariho rero umunsi uguti ibiganiro mbega nibyo kudufashije uno munsi uwontumira jewe akambwiye ati nimuze tugira tuvugane iby'urupapuro rw'inzira rw'amatora yo muri 2022 umuze tuvugane tubitunganye notora kugenda cyangwa kutagenda bijyanye n'icyo nshaka gushikiriza noba nemera ko tugiye kuvugana urwo rupapuro rw'inzira ngo arirwo gunzuriza abarundi uko jewe uko ndabibona kandi uko nzi ko nabo turi kumwe dukunda kubivugana aba bakenyezi cyangwa n'abandi bose dukunda kujanirana turabizi yuko iki gihugu kiri mu kaga naho uyu mutabazi avuze ati hari amahoro kugira ngo hariho ukuntu gushika uyu munsi tutarumvikana neza twese icyo kivuga amahoro amahoro nimba avuga icyo jewe ntituragera hari amahoro kuko nta muntu n'umwe nzi yo yifuza kuguma mu gahinga ashobora kuva iwabo ubwo kandi ariko nabwiza manza ariko aravuga zo mu muryango wanjye narifuza cyane kuzibamwo kuba ntari muri iyo ntaha kuyibaza ngo ni ibintu byo gukina kandi nitwo bikina ko ibyo kuko ni ibintu bikomeye cyane mugabo rero hari nta muntu urahari uno munsi w'amahoro yari ahari abantu bose baba barashitse Burundi
yego madame Louise madame Marie Louise mu ntunge gatonya imbere ko tubandanye ikiyago hagati yamwe na Jean de Dieu Mutabazo afite agatelefone kiwe muri haut-parleur agakuremwo kuko amajwi ariko arasohoka nabi kuri radio
Allo
ego hari uwo bafise agatelefone kiwe kari muri haut-parleur kugira agakuremwo bariko barambarira yuko muhinga bw'ivyuma
karavuyemo
urakoze cyane gose ego madame Louise baricako mubandanye murakoze cyane Mutabazi
Okay.
Ego Madame Louise bari cako mubandanye muduga mu kiyago canyu mutini two biteba kuri ivyo vyo kudashobora kuja mu gihugu c'u Burundi kubganje. Ego. Marie Louise bari cako turacari kumwe. Turumva yuko tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone Jean de Dieu Mutabazi mwebwe turacari kumwe ku ruhande rwanyu.
Allo?
Ego muriko muratwumva?
Genda kumu.
Ego, madame Louise barichako nuko tutashwe kumuguma na kurongwa telefona liko aragaruka muhinga bwizyo mawasure wa muturo ndelele. Mumvise amajambo Thierry yari kwa ravuga hama kuri mwebwe ejeje biganiro mukaramuka mwumvikanye n'abaje baserukira bahuza kuri iyo mibonano itandukanye muri ko muragiranira muri teguriye kuzoca mwitaba ivyo biganiro.
Twebwe nkuko tumaze kuronka umwanya wo kubishikiriza ibiganiro twovuga yuko bikenewe mugabo si indispensable ni necessaire mais pas indispensable no kuvuga yuko ibyo biganiro birakenewe mugabo singombwa singombwa kubera twebwe ntuzeye uko twebwe icyo tuvuga yuko mu gihe hari ibintu dushobora kuganira ko tukabihuriza ko ni sawa mugabo mu gihe hari ikintu kinaniranye ko tubumvikana ko abene igihugu nibo bacabaza bakadutatura mu gihe abene igihugu tutagiye mu matora inama nshinga amateka niyo ikifasha kudutatura mugabo aho twe duhagaze nuko iyo ngendo y'ibiganiro yo kwicarana yo kwicarika abantu ngo baganire iyo ngendo turayishyigikiye cyane gose
ego hama mugamo kavuga muti ni si ngombwa yuko muganira kandi mumva mubishigikiye
oya ningendo nziza mugabo kujya ujya wundi yaheje kuvuga ati hagize umuntu aza kudadaza hariho ikintu nk'uko tukunda kuvuga icyo bita un vide juridique kuvuga un vide institutionnel no kuvuga mu gihe tuba twegereje ntuze nk'amatora zo tuba turonka inzego nshasha nawe uza kuvuga ngo tubanze ko ngo twumvikane iki ngo gushikaho ibiringo bihera ntibishoboka kubera ntuzeye umugambi wo kuganira ni umugambi uri wamyeho uriho kandi uzokwamaho mugabo umuntu ategeza kuvuga ati turaganiriye twamaze gutera isemo ubu rero ikiri tugishyire mu ngiro icyo tutarumvikana ko nacyo tuzobandanya tukiganira
ego Marie Louise Barichako muragarutse ku murongo wa telefone mutwihanganira ivyuma vyari vyatugoye murakoze kugaruka mwariko muraduga kwijambo muvuga muti kubwanje hari n'ivyo tudakwiye guteba ko ikintu c'amahoro ntituriko turacumvikana ko ku mpande z'abari mu gihugu n'abari hanze
sindabizi ko abari mu gihugu n'abari hanze nibaza yuko ngira ngo arababi ko barabikora n'abasanzwe kuko sindibaza ko hari amahoro mu gihugu turabirabira ku bintu byinshi turabira ku buzima abanyagihugu babaye ko turabirabira ku ngendo ibintu biriko biragenda iwacu by'ukuri zewe ntashobora kubona kandi ntayahari ikindi nacyo novuga ni iki kirigatoza ati abari bariko baraganira niba bareka kudadaza nagira ndamubwira yuko ku muntu wese azi ibi bisanzwe turiko turavuga si ibiganiro byo gutera inkuru ibiganiro byo guharira kugira ngo abantu bagire aho bahurira kuko barafite icyo batumvikanye ko iyo rero bariko baragira ibyo biganiro ni ibintu bita negotiation rimwe rimwe hari abo umwanya wo kudadaza hakaba n'umwanya wo gusubiza hasi no kurondera aho guhurira niko bigenda niko bimeze nta muntu umwe byotera ubwoba ibyo iyo ngorane ihari ko rero abanyagihugu bashobora kubyumva biriko biravugwa sindibaza ko hari umuntu umwe yotera ingorane ngo bimubuze kugira amahoro kuko ni byiza ko abanyagihugu bamenya icyo igihugu ingene biriko biragenda n'ibintu tugomba kwigisha nimba dushaka by'ukuri kuba dufite abanyagihugu bategera babona ibintu kandi bafasha abategetsi kugira ibintu neza mu gihugu ni byiza ko bamenya ibintu ingene biriko biraba ko babyumva bakabyumviriza nabo nyirakabiterera ko nibaza ko ari byiza cyane ntawe bitera ingorane mugabo kugira ngo abantu baza guharira agacaca gusangira akayeri izo ni iyo ngira ngo ni ibindi ntamenyereye cyane ariko rero ko abantu bayaga bagashyira hamwe naho twuharira twaba duce tw'abantu kuko tutumvikane n'icyo tw'abantu turayaga kandi tutahuje mbwa tukavuga tuti ikindi tugihurije ko ni ibintu bisanzwe cyane nibaza ko ata muntu n'umwe ashaka kumenya ibyo igihugu ingene bigenda iyo bitinya
murakoze cyane turase Niyongabo ku murongo wa telefone Niyongabo ikaze ku ijwi ry'Amerika yego aho uherereye hamuduge ku ijambo
jewe mu bisanzwe jewe ndi mu Burundi
yego
ariko ubu sindi mu Burundi kandi bitaye ko sindi mu ikambi y'impunzi sindi impunzi mu bisanzwe ndabitereye bizinesi wanjye mba ndiko ndakora na mu Burundi rimwe na rimwe bifunze ndakurikira yo nkabona ibyo mu Burundi bene bimeze rero mu Burundi nasanze abantu benshi baba abanyepolitike cyane cyane bo hagararako bibafatira ibintu muri kahise bafatira ibintu ku mwanya waho bageze gutya buriya nk'aba bantu bavuga ati nta biganiro byarahise ati n'ikimenyamenya ati n'ibyiyumvishingiro baramaze kurihindura abantu barakwiye kuyumvira kwanza bakamenya ingene abo bantu babye n'iyo baciye kugira ngo bashyike aho bari uno munsi bibonekana yuko rero abo bantu bitwa yuko bari hanze y'igihugu atajambo bafite agati kuko bo bari inyuma y'urugo ntibari mu rugo
nibo bagima canke bagima n'abari imbere mu gihugu
barabazibira nico mpaye ndakubwira ngo barabazibira ntibinjira mu rugo bo bari inyuma y'urugo barabahinze rero ujya ngo bashobore kwinjira muri rwa rugo bagira icyo bavuganye jyewe mbona yuko abari ndani mu rugo bafite intumbero y'ingene baze bavuga ati bo bagira ati badakoresha ingufu nk'izo nazo twakoresheje kugira tuhashike tuguma tubazibira ntibikunda buda mu Burundi harabaye ibintu byinshi hagati mu gihugu urabona dufata nk'igihugu iyo kiri mu ntambara haba ubwicanyi bwinshi butandukanye dufata nk'akarorero nko hagati mu gihugu ahantu mu ishyamba ahantu mu busoko abantu benshi barapfa bagatikira bikamenyekana haraciye igihe kinini mugabe ikintu kibereye hagati muri kapitale nk'aho i Bujumbura cyanke igitega cyanke mu Rumonge uwo munsi nyine kirarakimenyekane muranyumva
yego turiko turakumva duga ku ijambo ryo ngabo
ego rero udusanga rero aba bantu rero bitwa ko bari inyuma barahinzwe ntabwo ubwo bafite bavuga ati binjire hama abantu nabo bari ndani bavuga ati atanga ubwo umufise mukoresha nk'ibyo twiwe twakoresheje ntibishoboka nicyo bituma rero uno munsi wo bavuga ati nta n'intumwa tuzosubira kurungika hanze twebe twarahejeje mwebwe muragombe mugumiye aho naho hatoherera nk'imyaka yabo na 30-50 abatuguma bacengacenga uko nyine
ku bwawe ukabona yuko byogenda gutega niyo ngabo
ku bwanjye mu bisanzwe ku neza y'abanyagihugu bose duharuye kahise kuko ingufu ntizikora iyo abantu bavuze ngo bakoreshe ingufu n'utariko arazikoresha kubera icyo abazijyamo nawe biramuhitana byiza rero bari bakwiye kwicara hamwe bakibuka kuko n'abanyene igihe bari bakiri mu ngorane nk'izi bari inyuma habaye ibintu bikomeye cyane kugira ngo abane ndani mu rugo bemere
urakoze cyane rwose niyo ngabo ku byiyumviro byawe ugira umunsi mwiza
hwiriye hirya gatoyi mu mpe gatoya kane gatoyi
yego
byiza rero kuko byo niyumviye ntiyari hakenewe yuko hato hapfa hamanza kurundirwa inguvu ngo hononekare byinshi gusumba bari bakwiye kwicara hamwe abo bantu bagiye bakagaruka kubaka igihugu cyabo bakabyumvikana ko neza
yego
kuko n'ahandi baronse hapfa basanuka ari ugusambura n'ibyari bisanzwe biriho jya gucyumvira cy'uwanjye nyamukuru ni uko bokwicarana abo bantu baturatura bari inyuma y'igihugu ejo bagaruke hape bonona ibintu batabe gukoresha ingufu nk'izo nabo nyine bakoresheje ye n'imvumibaza yuko byiza gusumba bokwicarana bakumvikana hanyuma bahagaruka mu gihugu bagasangira iby'igihugu
urakoze ubwira umunsi mwiza niyo ngabo turaseka na Frederic ku murongo wa telefone Frederic Kaze aho uherereye hama ikibazo canke intererano ku batumire bacu
ego mararaye ingozi ego ikibazo nari fite cyangwa se intererano turamaze kubona ko abantu bamwe baherereye muri iyi leta yacu umenga bamwe baravuga n'ibyo twebwe abanyagihugu tuba tutabatumye bitewe n'amajambo tuza turabona bashikiriza atandukanye n'ay'abandi baba batavuga rumwe n'iyi leta yacu kuko turebye nk'abantu n'abantu bose bagiye barashikiriza ibibazo byo kugira ngo barebe ukuntu biriya biganiro bishobora kuba byakomeza nta jambo biteze bahabwa ahubwo babita abasazi ubu rero byarahindutse kubera bamaze gutora ririya bwirizwa shingiro bavuga ati ubu rero ibiganiro byararangiye kuba byararangiye rero urumva ko icyo bari bashaka bobo ko hari uguhindura ririya bwirizwa shingiro sonya kandi urabona ko bavuga ati n'abantu bahungiye hanze ngo ubutazi icyo yiyagiriza ngo yogaruka ariko tukaba tuzi neza ko umuntu iyo yahunze burya cya kintu aba yahunze iyo kitarahava ashobora kuba yogaruka kandi baravuga ko n'uwogaruka ari uwoba atazi neza icyo yiyagiriza dufate nk'ujya mu nyagihugu aba yahunze atanakimwe asi hariho n'ubuhunga kubera ubwoba ariko n'ubwoba wahunze kubera ubwoba bujya hariho icyo biba bisobanuye kuko ntushobora kuva mu rugo atacyo babonye gishobora kubacaho kugira ko ingaruka ubwo rero tumaze kubona n'amagambo yagiye akurikizwa n'abandi bantu bari mu Burundi cyangwa abo hanze hanze hariyo abakumva ngo ni imigwi irwanya ngo leta y'u Burundi ariko twebwe iyo migwi ntayo turigera tubona kandi leta y'u Burundi nayo ivuga ati nta migwi y'abarwanyi ihari none leta y'u Burundi niyo mpamvu wumva ivuga yuko ata muntu n'umwe boganira kuko n'ibyo boganira ntabihari kuko ibyo boganira kugira ngo abo bantu bagaruke ariko urumva ko atana kimwe kihari bahunze n'abahungura urumva ko bavuga yuko bafise ibyo bagirizwa ariko turabona ko n'abahunguka bamwe benshi bashikira mu mabohero bitewe n'ahantu henshi na henshi dukunda kubona mu ntara zitandukanye harimo abantu bahunguka tukabona irengero ryabo tukabona iherezo ryabo iyo baruhukiye ibyo rero ntabwo bitehako ntabwo bitehako ibyo biganiro rero kuba nabo bemera ngo hari ibyo basovugana ngo byarahetse ngo ibindi basovugana bijyanye n'impapuro z'inzira urabizi ko bose batasisinye ko batasisinye ku iryo tegeko
ugira umunsi mwiza Frederic urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi ego madame Louise Baricako mwumvise ibyumviro byamwe n'abandi hariho Nyungabo twabanjije ko hakaba na Frederic Nyungabo ati muzahava musanga bariko barabacengacenga umwanya utakari gutyo Frederic nawe agarutse ku co abona yokogwa ico kora sinzi ko mufise ico muvuga kuri ayo ikuvyo byumviro by'abanyagihugu
Ije byumvira by'abanyagihugu jewe ico nevuga y'abanyongabo y'abafederiki bose nyene turahuza tuvuga bimwe n'ibyo nyene ibyo federiki avuze n'uko biri ibyo nyongabo nabyo avuze ariko avuga icyo nanjye nevuga ikibazo dufishe mu Burundi ku by'ukuri n'ikibazo cy'uburongozi icyo bita leadership dufishe abarongozi batariko ibyo bariko barakora muri uyu mwanya wogira ngo igihugu cyagumye mu mahoro byose byagumye ari byiza nta kintu na kimwe ndumva kijyanye no gutorera inyishu ibyo turimo muri iki gihe kiriko kiraba kuko tujya mu matora nk'usumenga n'ibisanzwe abanyagihugu bamwe ariho bari abandi atariho bari womenga n'ibisanzwe abatariho bari ntibaraba ni ukuvuga rero yuko uno munsi icyari gikwiriye byari ijambo ryihumure ijambo ryo guhurira abarundi ryo kwegeranya abana b'u Burundi bose uwo wese yibaza ko ari umuntu abarongoye akerekana by'ukuri ko ahagaze ahantu hatari aha bose ari ahantu kugira ati ishusho umutima kijeyi ishusho umutima wo gushyira hamwe abarundi bose uwo ntawe uhari akarongo iyo ndaguhe wagasore yaratsinze amasoro undi muntu ayatsinze acahamagara abanywanyi be ababwira ati ni intsinzi rero siyatwebwe twenyine ni intsinzi y'u Burundi nibagira ko twigeze dutarira na bamwe cyangwa abandi twese tukunda kubakira ku mugozi umwe uno munsi icyo kintu ni cyiza nari mu kindi gihe ndacumva kuva ibi bintu bitanguye muri 2015 gushika uno munsi sindumva umukuru w'igihugu ariko arasera akamba abarundi ati barundi bana b'u Burundi shira subize inkota mu bwubatsi mugaruke musubiza rero tuba ku Burundi dushire hamwe kuri shavu kuri inzigo kuri kibi ntihagire uwusambura ntihagire uwica ingo twese tujya hamwe turi abana b'abarundi icyo sindacumva na rimwe kuba ntaracumva rero nta kiriho none tuzorongorwa gusa by'ukuri rega none turakenyeye abarundi bamwe babe mu Burundi abandi ntibabe mu Burundi hama tugene nk'uko byo bari bisanzwe naho ndiyanje abo turi kumwe je turahuje cyo ariko ravuga n'ibyo kuri iyo mu kiraronka mahoro izo biganiro rero nirisubire hajya byatanguriye president mukapa nashubire hajya yatanguriye wa mukavuga byabi byari ya mapwa umunani
nzangira umunani
yarahinze tuyavuge dushika tuvuge tuti aro turasezeranye turumvikanye nibi ngo tugende kubishyira mu ngiro
yego Jean de Dieu
batanye wabo twese twuba ku buryo turi hamwe
yego Jean de
Dieu bidashoboka kandi ikindi nacyo nagira mvuge by'ukuri ijo bavuga cyo mu ngiro yarahambaye cyane umuntu yarahambaye cyane n'abarundi bonyene kujya mu bijyanye tutaravuga tuti egome turiteguye kuganira egome turashaka gutera inyishu egome hari ikibazo kuko dutekereza ngo hari amahoro n'ibyukuri ntabwo tuganira biri
Jean de Dieu Jean de Dieu Mutabazi mwumvise ibyumviro vya Madame Marie Louise Baricako na banyagihugu bagiye baraterera ibyumviro vyabo bitandukanye ntanguriraho Madame Louise Baricako hereje ati none twoja kuganira wumva hari amahoro kugira ngo dushike kuki mavuze yuko igihugu gitekanye izo ngingo umunani ku bwanyu nizoja mu byo muzoganira ko muri ibyo biganiro hari hizikwiye kuvamwo cyane
ingorane iriho gushika uyu munsi uko madame bari bivuga ko avuga ngo hari ikibazo cya leadership oro ikintu yibagira aho je mbona yuko harimo n'ikintu cy'ubwishime nuko leadership y'igihugu
ariko nituza kuremera ko mubwirana na
ishigwaho bikiye mu matora icyo kirategereza kukimenya ntishigwaho bikiye muri negotiation na bimwe byaba yarusha kera ishigwaho bikiye mu matora icya kabiri lesing idatezima ni ukuvuga ibintu byagiye biraba kugira ngo haze ihumure ngaha mu gihugu aribuka neza yuko henshi hari abantu bagiye barajya mu migumuko mugabo hakaba amishyaka b'ikigongo cy'umukuru w'igihugu bakarekurwa byarabaye kabiri gatatu hanyuma rero n'ikintu bagiye baravuga kenshi kuva ariko inyuma kiremeranya bavuga ngo hari ikibazo cya manda barazi neza yuko ejo bundi mbere yo gushyira umukono ku ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu yavuze yuko atazokwitoza mu 2020 none nimba hamaze kuba destiny d'apaisement kandi bemewe mu makungu ndorera gatonya none akeneye iki ashaka nuze abantu bigenda nk'uko kwa Marie Louise Baricako n'abantu twebo tukunda kubona ko ari ntagondwa
oya ntituza Jean de Dieu Mutabazi murankundira
abakiranganyi nka batanu bari muri leta bapartaje l'actite au pacifique ni ukuvuga ibigenze neza n'ibigenze nabi bakabyumvikana muga agatahindura ubu aho je namusize ari kumwe n'aba bantu bakorana na mukapa akaza kuvuga ati ibi igihe cy'isinyi kandi byose bari kumwe muri leta asanga rero hari ikibazo cya leadership ntibakireke mu 2020 abanyagihugu bazaza bakigature ikintu gusa twifuza kandi nimba nta kintu cy'ubunyoma kiriho cyangwa cyo kuba intagondwa namuhaye akarorero k'imanza zabaye zari wabo bose bakaza ngaha kandi ko bari ngaha abantu benshi ngaha turicaranye abasangiye ibyiyumviro baba MLC baba abaparena baba amizero baba abanyamwete n'abandi bari kumwe turicaranye ngaha kubera iki byiyumvira ko abasunze
Jean de Dieu Mutabazi
nabo bari kumwe
murankundira murashobora kunkundira gatonya icambere coco ku ijuru rya Amerika ntidushobora guha umwanya abantu ntidushobora kubareka ariko muterana amajambo gutyo ibyo kwitana intagondwa n'ikireka tubireke twubahane byiyumviro by'uwundi hama tuduge ku ijambo muri make rero mwebwe muti ibiganiro ako kabazo nongenda kabazi muri make ibiganiro ku bwanyu bibandanye canke nta kamaro yo kumuganira
irega wowe naho wanse nahandi muri politiki baravuga ati urya muntu ari muri opposition radicale ni ukuvuga ahashize
none
muzoganira gute ngo mwumvikane n'umuntu aho yamaze gushira adakurayo kuganira neza ni question de cede ati moi je sais d'ici uwundi nawe ati je sais d'ici kugira ngo muhurire hagati namuhaye amasinyo d'apaisement amaze kuba menshi n'ibitari bike iyi feuille de route twasinye mukaza nuko utayibona
yarubahirije ibyo twari tumaze kumvikana bitari arusha none naye handi bene ngaho oh mari bizo bitakavuga ati mutagize ibenye neye kuma ni gumira mu buhungiro none wowe uva ngaho izo biganiro bizo bavitwa ngo
hama none ga mutabazi ndabumva neza ugo rupapuro rw'inzira ruheruka gushigwaho mu Kayanza nubwo hariho abagwindogeye ku bwanyu rusa nk'ugo kuraho ibiganiro cyane
urya ahubwo burashigikira gose burashigikira ingendo y'ibiganiro burabishigikiye gose mugabo kujya nakubwiye ibiganiro byaramye biriho ubu tuko turavugana biri kandi bizokwamaho naho intwaro yohinduka muri 2020 abantu bazoza batwara bazobandanya ibiganiro bazoganira hagaze bazobandanya ibiganiro kubera ingendo nziza ituma abantu bagenda ntuzeye baregerana kugira ngo ibyumviro batahuriza ko bagerageze bahurire hagati mugari hekero n'ubuvuga ngo utagize ikigero nkeneye ngo sinenda ngo nibyo ari biganiro
patricio madame louise baricha ko mumva bizo hava biborohera muri ivyo biganiro basubiye kuvuga ko bigiye gutanga uruhande rumwe bati ibiganiro biriho kandi bizokwamaho ivyo tuvuga mbwa nimwe vya arusha vyari vyatanguye bigiye gukomeza n'undi ruhande bati hariho kucengacengana kuri ko kuraba mumva ivyo biganiro mugiye koroherwa kugira ngo mubisubiremo
muramba barira ishure nishime canke ndi ntagondwa ndabo ndagira mvuge nti mu gihe turi ko tuvugira ibiganiro ari kuvuga ibiganiro kuyaga imibonano bituri ko tuvuga ikintu kimwe iyo tutari ko tuvuga ikintu kimwe rero yaza kugora ko dushika aho duhurira ibiganiro mwariko muravuga birijya biganiro byo kugira ngo abarundi bicare hamwe barari ingene bosora inyishu ku kibazo cabaye kigatuma abantu bahunga kigatuma igihugu kibanza hagarara mu ruhagarara icyo rero sinibaza ko mutabaza aricyo ari karavuga niho rero ngira nti yaza kugera ko duhuza kuko ntituriko tuvuga kimwe
mutabazi muri ko muvuga ibyo biganiro nyine
kuri iko niyo nzira rero ntibaza yuko ko ikenewe kuhuza akora icyo bamusumye kumvikanisha abarundi bijya byatumye ibyo kibamukadagaje kibya rero cyo muri cyatanguye muri 2023 kageraho yena ngo aje gufasha cyangwa kumvikanisha abarundi kibya nabyo yari yabikoje aragira aho yagejeje niho yavuga ayo mafaranga 8 yababwiye ubu rero je sinzi kwivyo byazimye nuko byabaye sinzi yuko azofasha Burundi ngo bugende bubandanye mu nzira ikumiriye bamwe bagumi iyo bari abashaka baje mugabo ntihaje barya bafise iki canke iki ndibaza yuko turiko turavuga turiko tuvuga ikibazo c'u Burundi niko tuvuga ikibazo c'imiryango turiko tuvuga ikibazo c'abayindividi turiko tuvuga ikibazo c'u Burundi kandi reka tucubaho tukivuge kuko kirahari mugabo mugihe tutabyubakwa kubivuga tuzobigumiza gutyo hamufasha ubandanye abandanye mugabo ntibizokunda ushaka Burundi buhagaze ushaka Burundi bwa bose ushaka Burundi butekanye ibyo navyo ntibizokwizana bizoza ari uko ababijejwe bose babyemeye kandi bakabyiyemeza
Hejuru ya Amerika Washington DC kirundi mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mutabazi harakajambo mani mugiye kuvuga ndabaciriye
oya ngira ngo nuze kwera kandi karande vuba nti singira ngikane kugira gihere
ubuga mwanya ari imbere
nagira mvuge gusa yuko ibiganiro ari mode de gouvernance politique kandi cyo nikizanye ni intwaro y'ubu gusa ibiganiro byaramyeho biro kandi bizokwamaho n'igihe
yego ariko ibyo turi kuvuga ni bya biganiro bya rusha
niyagira umuntu azoka amavuga ngo je mwishaka yuko ibiganiro ndabijamo ngo ariko akunze yuko bibyara iki hariho nk'ibintu ntidushobora kwisitikira ngo tugende dusubirire abene gihugu kubera nibo batanga ubutegetsi ku byerekeye naho amahoro n'umutekano turiko turavuga nibyo hariho nk'impunzi hariho nk'impunzi ziri mu Rwanda twe twidoga yuko basa n'abantu bugaranywe ari abantu usanga ntuze bafatwa nabi bidakurikije amategeko mpuzamakungu ugasanga twebwe aho tugeze tuvuga tuti harakeneye tripartite hagati ya HCR igihugu cy'u Rwanda cyabakiriye n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bareke gufatwa nabi kubera turamaze kubona abahunguka ibyo rero tubasabye yuko bene abo barundi bari hiyo mu Rwanda bifuza kwitahira iwabo yuko botaha abandi nabo bifuza kubifuza kuza kugira politiki nibaze nta zera nkade baze ikintu bavuga ati gewe ikintu bona uko cyohinduka baze nuze barondera majwi barondere ingufu mu majwi kugira ngo barabe yuko bokunjira mu namashinga amateka ibyo bintu bifuza bibaheze bagirenganishe birengane
ariko byose ngira bizoca muri ibyo biganiro nyene byarusha turiko turanagaruka kuno munsi mu kumwanya urukuraje imbere nkuko mutabazi yarabivuze turasigaranye iminota 10 gusa ariko turabandanya twakira amatelefone y'abanyagihugu batandukanye bashaka kugira ico bavuze Etienne ari ku murongo wa telefone Etienne aho herereye interano canke ikibazo
we namaze gukurikirana neza
duga ku ijambo
ewe ukuntu ibyo bintu ndimo ndabyumva nk'uko babandanya basemerera hirya no hino ku isi numva ibiganiro bidakumira niko karusho kuko twebwe abanyagihugu turi indani mu gihugu nk'icyo tumaze kubona ingaruka uko nk'ubu batawucaruka ku mupaka ugasanga hakenewe ibintu runaka ugasanga tw'abanyagihugu nitwe turimo turifata kugira dutunganye ibyo leta iba ikeneye urumva ryari uko turimo turazibona nane tuzama tumeze uku se kugira ryari urumva tuzobaho mu buryo bube bumeze neza gusa urumva iyo bavuze rero kuganira tuvuga ngo ni ukuganira kugira bo hanze bahunguke gusa na twebwe tuba dushaka koroherwa mu mirimo yacu yose kuko hari amahoro ibintu byose bigenda neza none se ayo mahoro atuhaba gute bataganiriye iyo bavuze yuko rero mu Burundi atana kimwe atangorane hari nka twebwe turi indani mu gihugu turaheza tukabaza duti none niba nta kibazo gihari tureka kwambuka imipaka gute ngo dusubire dukore indani atatwara dukora ukagisanga donke ibintu by'amatagisi byabaye umurengera ntitukironka aho dushyira nayo tumira batwakanye n'ibintu atutaronka aho twikora none urumva atari ingorane ziri indani mu gihugu
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza aho uherereye cyane kuri ibyo byiyumviro byawe madame Louise Baricako ibiganiro byaheruka mu kwezi kwa 12 mu 2017 byabanyavyo byabaye imbere y'uko ibyizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi rihindurwa murumva yuko muri zangingo 8 bari barumvikanye ko hari zikwiye kuvamwo kuko iryo bwizwa nshingiro ryahinduwe inyuma y'ivyo biganiro canke bitegereza kuguma ko vyari bimeze aho ivya nyuma vyabera Madame Louise Baricako niwe atuvanye ku murongo mutabaze kabaze nako nyene ibihumbi 2017 mu kwa 12 ibiganiro vya nyuma nyezi na vyabaye imbere yuko ibwizwa nshingiro rihinyanyurwa hari bizohindurwa ku bwanyu bikwiye kuvamwo mu ngingo zari zarumvikanywe koko ibwizwa nshingiro ryahinyanyuwe inyuma cyane
kujya twabivuze hato na twishikira iyo ufashe ibitabo uko ari bitatu igitabo cy'amasezerano y'Arusha kiri kuba mbere n'ayandi masezerano yagiye arasinywa yo guhagarika ingwano ni ukuvuga amanekisi yayo ugafata n'ibwizwa shingiro by'ibihumbi 2005 ugafata n'ibwizwa shingiro byo mu 2018 ayo mabwiriza shingiro uko ari abiri yose yisunga amasezerano y'Arusha abantu rero bagenda baravuga ko amasezerano y'Arusha yahambwe icyo ni kinyoma teruye naho tworondera abantu b'incabwenge baminuje mu byo gusoma amategeko nta muntu ndumva aza kucyemeza icyo kiri mu mitwe y'abanyepolitike bamwe bamwe ikiri nacyo amasezerano ibwiriza shingiro ryo mu 2005 si fotokopi ya Arusha yisunga amasezerano y'Arusha kuko shingiro ryo mu 2018 akaba ari cyo gituma rero nimba hari ibintu tutumvikana nicyo nabwiye Marie Louise Baricako n'abandi bari kwatwumviriza nta muti wishibere bazoze twicarane mugani hagira uwuza ngo twicarane ashaka yuko iyo ngira yo kwicarana ituma ashikira ibibanza ibibanza byo twita ubutegetsi kuva ku mukuru w'igihugu gushika mu nama nshinga amateka inama nkengero bateka n'abandi ibyo bibanza bihabwa n'abenegihugu biciye mu matora hanyuma nyuma nuko imbere yuko dusinya amanuzeye urupapuro rw'inzira mu kayanza ibyo bundi ku itariki 3 kwezi k'8 twabanje kwitegereza yuko atakintu duhonyanze kubyo twari twumvikanye imbere y'umuhuza
muri Kigarama ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yaradusomeye impapuro zibiri turaziraba kubera twari mu mice ibiri turaraba ibyo twumvikanye ko
ego none ga mutabazi ko ayoma tugaruke kuri ako gapapuro ni naco kibazo canje hanini cari gihagaze kuva ico gihe umuhuza basomera izo ngingo ibwirizwa nshingiro ryarahinduwe mu gihugu c'u Burundi izo ngingo yo kubwanyu zibwirizwa kuguma gucyo hari izo mwoshaka ko zongerwa ko mushaka yo kubiganiro biramutse biba ubunye bizohagarara kuki kuri ugo rupapuro nyene mukabibandaniriza ko canje
nibyo turiko turavugana ubu abari ku murongo bariya bamwe bavuga ati tuganire kuri iki abandi ati iki ntidukorako none nk'ubu umuntu ariko arambwira ngo amasezerano y'i Arusha ngo yaraho nyanze ngo yarahambwe ko aribyo bariko baravuga none wumva uwo muntu tuganirika
nibyo muca muvugana nyine bakabereka namwe mukabereka
njyewe nibyo ndamusigura nawe agaheza akavuga ibindi ariko bituma rero dewe kubwanje uko ibintu tuze tubibona nuko hanyuma rero reka tubandanye tubane kujya nka Amizero na Senzeze babana muri leta no mu nama nshingamateka ejo tuzobandanya tubana n'iyindi migambwe muga twicara hamwe tuganira
Madame Louise Baricako murakoze kugaruka ego Madame Louise Baricako murakoze kugaruka akabazo ni ka kandi nyene nari mbajije mutabazi mu 2017 kwezi kwa 12 niho twovuga yuko ku nshuro ya nyuma ibiganiro byari byagerageje kuba kubganyu ivyasezeranye ico gihe nino tariki tugeze ko byogumuko mukabandaniriza ko hari ivyahindutse hari ivyo kongerwamo canke mwifuza kwizo biganiro biramutse biba vyo gira historia
ico nibaza nuko ikibazo ico ivyo biganiro ikintu niteze ko bizana ngashima na mahoro no mwigegenzo gushira hamwe kw'abarundi ivyo bintu vy'ibibanza nta n'ivyo numva nta n'ivyo mbona ntavyo nkeneye mugabe ico nkeneye kubona ni umunsi twagize ibiganiro abarundi bayaje bashize hamwe bumvikanye biyemeje bafashe angajema yuko bagiye bose gukora mu buryo amahoro n'umutekano bigaruka gushyira hamwe kw'abarundi bikagaruka abantu bose bagashobora kwishyira bakizana bagakora uko babishaka bajya muri politiki bajya mu kudandaza bajya mu kurima umwe wese akaza mu nzira yiwe ibyo rero bizoba ari uko abo bantu babijejwe nabivuge abo cyane cyane bari ku butegetsi babyishyizemwo bakavuga bati egome turabyemeye ibiraba ngo n'abarundi bari hanze nk'uko Etienne yarabivuze n'abari mu gihugu bagira agahenge boroherejwe bazeho ibyo nibyo turiko nibyo dukeneye si ibiganiro biduha si ibiganiro byo kuvuga ngo turagiye mu matora cyangwa turagiye muki ibyo by'amatora byoshobora no kurindira sicyo cyihuta cyane ni ukubona abarundi batumye kubaho bagasubirana bagasubira mu gihugu abari mu gihugu nabo bakishyura bakizana bagashobora kugira agahenge
murakoze cyane rwose madamu
aho ibindi byose ntacyo bizotumara ayo matora ntacyo bizotumara na kimwe
murakoze cyane rwose madame Louise Marie Louise Baricako Jean de Dieu Mutabazi murongo uyu mugambwe Radebu muri kano kanya umunota umwe gusa kajambo kanyuma kazoza k'ibiganiro vy'abarundi na kazoza k'ico gihugu murakibaza kwiki akajambo kanyu kanyuma mbere ko dusezerana
novuga yuko atawuvuka rimwe ngo yuzure ingovi demokrasi turiko turayubaka reka tubandanye twubaka twongera twubaka u Burundi icyo tutumvikanye ko uyu munsi tuzocumvikana ko ejo tubandanye twubaka igihugu cyacu dushyira imbere inyungu z'igihugu
namwe madame Louise Baricako akajambo kanyu kanyuma kuri bino biganiro bigomba bisa nk'ibigiye gutangura ku yindi nshuro akajambo kanyu kanyuma madame Marie Louise Baricako turacyari kumwe
cyera kamo abarundi n'abarundi kazi na cane cane ababijejwe bari ku butegetsi ngo bagire impuhwe bakunda igihugu biyumvira neza y'u Burundi barondere imbere ya byose gusubiza abarundi hamwe batabasubiza igihugu gitekanye badasubiza gushobora kumva ko banezerewe no kwitwa abarundi ibyo biganiro nicyo ndabyiteze ko kandi nicyo ndakibasabye nakamo ndabateye kuko birakenewe cyane kandi birihuse
yego murakoze cyane rwose madame Marie Louise Baricako kuri ibyo byiyumviro byanyu bitandukanye mwadushikirije tukibutsa yuko muri muzamutswa muhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi hejuru y'ijwi ry'Amerika rigasubira kubikora ko kugira ngo tusangire ibiyago muzodukundire nk'uko mwabigize uno munsi
Hello.
Ego, yakoze na Jean de Dieu Mutabazi harongoye umugambwe Hadebu mu buhinga bw'ivyuma bambiye yuko adashoboye kuguma ku murongo wa telefone. Makoze nshuti bakunze namwe bwe muri ko muratwumviza muherereye ijya nino. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Laura Twagira Yezu. Yakoze na ingenieur yamfashije mu buhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazi na indemesheje muri sanga yuno musi. Ndayifurize kubandanya mururanirwa mubanye no muvyanye no kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muri muranirwe mubanye no muvyanye.
Turashimiye mugenzi wacu Diane Nininahazwe mu kiganiro.